indundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe nshuti bagenze miko murakora ikiganiro vya do indundi culture n'umwanya wa makuru mu kirundi amakuru yo kuri no mugoroba ku wa kane itariki ya 19 kwezi kwa 12 2024 agizwe n'izingingo nkuru zikurikira Ubushikiranganje butatu bwarabwiyemeje gukorera hamwe kugira ngo ntihagire umuntu numwe asigara inyuma adatanze ikori canke itagisi yabwirizwa gutanga mu gihe kijeje gutoza amakori n'amatagisi OBR ni nyuma yaho hariho abatanga kori banse gutanga amakori n'amatagisi mu meza heze bitaje igikenye abajeje intwaro muri commune Ntahangwa baraye bafashe ingingo y'ukugara bunywero 33 bavuga ko butakora bwubahije ibiciro ku binyobwa vyihinguriro Brarudi mwishira giharanira neza y'abaguzi ya Bukobo bavuga ko iyo ngingo izogira akarusho bamwe mu banyagihugu mu gacimbiri gihora ni ku mutumba Tengaro kare komine Mutimbo z'intara ya Bujumbura bavuga ko barajishinga nikena ry'amazi riharangwa bamwe bagashikiriza ko bikora ku mazi y'inzuzi ni mu gihe abandi nabo baza kuyavoma ku yindi mitumba aho bavuga ko bagira ingendo ndende tufitiye n'ayandi makuru agari mu bw'ivyuma na Matiyo habona Yesu tiyo done niyo nzigamije ngende yabashikirize mu kanya n'inkuri mwimu kwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha mwiriwe mwarimeje kuvyumva mu ngingo nkuru kubushikiranganje butatu bwa rebwiyemeje gukorera hamwe kugira ngo ntihagire umuntu numwe asigara inyuma datanze ikori canke itagisi yabwirizwa gutanga mu kigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR ivyo bikaba vyapfundikiwe mu nama yahuje aba baserukira ubwo bushikiranganje ku mugoroba kuri uwa gatatu mu gisagara ca Bujumbura bafashe iyo ngingo nyuma yaho bigaragaye ko hariho abatanga kori banse gutanga amakori n'amatagisi mu meza heze bitwaje igikenye iyo nama yo ku mugoroba kuri uwa gatatu ikaba kikiranywe na mugenzi wacu Yotamira
Mwijwi ryumvikana mwubukari umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu Burundi Martin Iteretse asanga hari abantu basuzugura inzego mu kwanka gutanga amakori n'amatagisi ati vyo bibwirizwa guhagarara.
Ejo rero tuzwe kumva hariho amafaranga y'igihugu ariko birateye isoni cyane. Kuri igihugu tutambaye cyose ubwo twumva hari umuntu avuga ngo ariko aratembera adusuzugura adusuzugurana n'amafaranga y'iwacu egana y'iwacu n'ay'igihugu n'ay'iwacu turatanga urugamba tugeze gutsinda ko tumaze kumva ko ari abantu basa amamiliyaridi banze gutanga ni ukuvuga n'urugamba batanguye twe twabimenya ubu ko tumenye ko barutanguye reka natwe turutangure nta masoro azovuga mugabo itegeko rizokora
umushikiranganje ajeje ubutunzi Nestor Ntahuntuye yasavye inzego z'umutekano iz'ubutungane n'iz'ubushikiranganje arongoye gukorera hamwe kugira ngo bikunde ko amakori n'amatagisi yose atozwa kubwiwe bagiye kwitunganya mu bikenewe vyose
nivyo hariho nivyo bizosaho naho twitunganya ko
abazobandanya kwanka gutanga amakori n'amatagisi umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yasavye inzego z'ubutungane kutagira imbabazi
habe kumva urugamba tugiyemo umwe umwe ku buryo haje idosiye ivuga guhaguza ubutunzi bw'ibihugu tubyumve kumwe tubyumve kumwe hanyuma habe guhagararira ubutunzi mu rwego rw'ubutungane
iyo nama bisi yo guhabuza ubutunzi bw'u Burundi ikurikiye iyo umukuru w'igihugu yakoranye n'indongozi shasha z'ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi OBR kwa kabiri w'inondwi aho byagaragaye ko hari abantu bagagaje kuriha amakori n'amatagisi yabasavye gusuzuma ko utumashini nyabwonko ntoza mbuguro dukoreshwa na bose hamwe no kurihisha buri wese gushika kwa 31 kigaramu no mwaka mu meza naheze u Burundi bwari bwasanze habura imiliyaridi 110 mu kigega cha leta zabwirizwa gutozwa n'ikigo OBR ivyo vyakurikiye ikugwa ry'umushikiranganje w'ubutunzi n'indongozi zimwe z'ikigo OBR
yabajeje intwaro muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bari bafashe ingingo yo kugara ubunywero 33 bavuga ko butahora bwubahiriza ibiciro ku binyobwa vy'ihinguriro Brarudi iyo ngingo ikaba yafashwe nyuma yaho n'undwi ubugenduzi bukuru bw'igipolisi butegekeye abajeje uturere mu gipolisi gukurikirana yagufi bijanye n'iyubahirizwa ry'ibiciro ku bidandazwa nk'isima ibiciro vyo kwiyunguruza hamwe n'ivyo binyobwa vya Brarudi hagataho ishirahamwe riharanira ineza y'abaguzi abuko rivuga ko itegeko riherutse guhaga abajeje paro n'igipolisi mu turere ishobora kugira akarusho mwibahezwa y'ibiciro. Pierre Nduwaya rirongoye avuga ko ariko abaguzi ubwabo bafasha kudoma urutoke kubadandaza batubahiriza ibiciro byashinzwe na leta. Kurikira Pierre Nduwayo
karusho tubona karimo ubuye nuko ngihe gushikangaje w'intwaro hagati ya fatiyo ngingo yasabye ashimitse yuko abajeje kuyubahiriza bose bakabakora bishoboka twabatubona rero turatandukanye nk'ibyo twatumye iminsi tubona aho wasanga abategetsi bafashe ingingo mugabo abajeje kuyubahiriza ntibaze ngo babishyire mu ngiro. Ubu rero turabona yuko hariho akarusho nacyo gituma dusaba natwe abaguzi aho bari bafashe kugira ngo izo ngingo zubahirizwe neza mu kudoma ko urutoki abadandaza canke bajya badahejwe kunguruza abantu n'ibintu bo gerageza kuyikika mu kiza binyegeza abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano abaguzi nabo bagerageza ntibabe abafasha yuko ingingo zitubahirizwa kuko hariho nk'abadandaza bamwe bamwe usanga baca baja kumvikana n'abaguzi ngo ntibabadome ku rutoki. Twebwe aho muri Abuko turasanga dushimitse yuko umuguzi yoca agerageza gutoma ku rutoki uwo ari we wese yoba agomba guca kubera niyo ngingo kugira ngo bifashe ko abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano bubahiriza itegeko ryatanzwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru ashobora kuyumviriza kuri megahertz ya 88.8 n'ibice bibiri mu gisagara cha Bujumbura micungararo yacu 99.9 n'ibice 9 mu ntara zitandukanye z'igihugu no mu bihugu bibanye n'abari ku murongo wa internet ni Indundi Culture akaburungu com. Amakuru yacu arabandanya ku isaha 12:23. Bamwe banyagihugu mu ntara ya Kayanza barashimishwa n'ingingo yo gusubiza ku isoko umwimbo w'ibigori wegeranijwe n'ikigo kijeje kwegeranya umwimbo Anajesa mwiyimbura riheruka yafashwe kuri uwa kabiri winondwe n'ubushikiranganyi mu byo bujejwe harimo uburimyi aho ikiro c'ibigori kigiye kugugwa amafaranga y'amarundi 2,000 abaguzi bafite icizere ko n'igiciro c'ifu y'ibigori cari caraduze gushika ku mafaranga 2,800 kigiye kugabanuka. Abadandaza bo bamenyesha ko bagiye gusubira kuronka ibigori badandaza aho bemeza ko bashobora no kugabanya ibiciro by'ibigori. Aho mukanza twakura mugenzi wacu Jean Nahimana
mu gihe twaca kuri uwa kane mu isoko nkuru mu gisagara ca Kayanza babe mu badandaza ibinyanya tetwayaze batumenyesheje ko ingingo iheruka gufatwa yigurishwa ry'ivyo bigori bayumvise kandi bayakiriye neza. Bamenyesha ko ivyo bari barabitse vyasa n'ivyari ko birahera mu bigega ngo none bareye bahawe icizere cyo kubandanya bakora urudandaza rw'ibigori. Mu gihe rero ikiro c'intete cyari kigeze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 2,600 n'ibihumbi 2,700 bakaba ariko bagiye kugura ivyo bigori ku mafaranga 2,000 ku kiro. Abo badandaza bavuga ko nabo ibiciro bashobora kuzobikorora ngo ikiro gishobora kuzova ku mafaranga 2,700 kikamanuka kugera ku mafaranga 2,300 ku kiro. Ku ruhande rw'abaguzi nabo bavuga ko kabaye agakuru keza kubihereza ubutsima bw'ibigori ngo kuko ubufu muri no misi bwari busigaye buzimvye. Bakamenyesha ko mu isoko bugurishwa amafaranga 2,800 ku kiro mu gihe muri quartier bugurishwa amafaranga 3,000. Bakavuga ko bafite icizere ko abadandaza bagiye kwikubita gashi ikiro cy'ubufu bakakigurisha n'imiburiburi ku mafaranga 2,500. Mu Kayanza Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Jean Nahimana bamwe mu banyagihugu mu gacimbira igihora ku mutumba Tengaro kari komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura bavuga ko baraje ishinga n'ikena ry'amazi riharangwa bamwe bagashikiriza ko bikora ku mazi y'inzuzi mu gihe abandi bavuga ko baca bagenda kuyavoma ku yindi mitumba aho bidoga ko bagira ingendo ndende bagasaba kuronswa amazi meza. Urongoye agacimbira igihora avuga ko bemerewe kuronswa ayo mazi n'aho batabwiwe aho umugambi uzotangurira. Kuri iyo mutumba wa Tengarukare hakutiye umugenzi wacu Claire yakankundiye.
Abo banyagihugu bo mu gacimbira igihora ku mutumba Tengarukare muri komine Mutimbuzi bavuga ko baraje ishinga n'ikena ry'amazi meza harabemeza ko baca bikora ku mazi y'inzuzi.
Ngo turakenya amazi ndakubwira turakenya icyitwa amazi ahamwitenga abana bonyine nk'ubu bagenda ku ishuri barafungura tureke kuvuga abo ngaha hafi mugabo urindusiki yorugura tamazi bonye
tukaje tugenda kudaha murago cye tukadaha nyene ayo ari kabari katemba kabari dukoresha mugurumba ko atari byiza
abo banyagihugu bagashikiriza ko hari abaca bagira urugendo rurerure barondera amazi meza kuyindi mitumba
amazi hagiye tuyakura ku muzinda cye tuyakura ku musenyi cyane tuka ayo ngaho yakanyaho turagenda hisa yose
ntabura iyo mu rubiritsi uwe kuna ibitura turu karuhuka urumba utwaya kado ugendura turu ruhuka
kuwe rugo rugendo bavugako bamwe muribo bachabi kora kubatwara makinga ngubabaza nire amazi bari nze kuriha amafaranga
amazi ya kesi mwunda tuma wa makinga umutuka sinorichi makinga ni kihumbiga wa shika ibido yana makuru ni uwenata merangina ugena nukugani chunga machani hindi Tukarane nuget. Sana gana haya pomo ha pagitsu mutai sipe. Hariye bidimwa chenda na kumachana na numbare chana ke ko yapo. Magaru ya yipo me ye. Yaje twari bide kazi twa. Ha magazi garu kanani wa hancayo.
Ya bikinga ibidimo turashobora kuyigura bitatu. Cyane bibiri ya yizanye. Oya, turakene ya mazi. Guko yakamye turagira kibazo. Uko ahige uta office ama hero office nka mahera nyine kuresha mutundi tuntu ko bisanga ibidwe kuyigura 2023. Urumva ko hari ibintu bikomeye
bagasaba ko boronswa amazi meza hafi imihana yabo
bisaba kugira badufashe kugira amazi atwegere tuze turonka amazi hafi kuko n'abantu baguyiri
uburongo yagacimbira igihora Godefroid ndiho kugayo aremeza ayo makuru ariko akavuga ko bemerewe kuronswa amazi meza ariko bakirindiriye kuyaronswa gushika ubu
ikanara amazi nka dufishe baratwemereye turacyarindiriye
umutumba tenga local urangwa kwibombo rimwe rusangi gegere ibarabara ry'igihugu gicenda rivi ujumbura rigana intara ya Bubanza ariho abo banyagihugu baza kuvoma mu gihe amazi meza abonetse igice kimwe cya commune Mutimbuzi kikaba gihabwa amazi n'ishirahamwe Regidezo mu gihe kindi gice kironswa amazi n'ikigo kijejwe itangwa ry'amazi meza hagati mu gihugu ahamera
Claire Yakankundi nawe tugukengurukire mu ruyigiho haribonekeza ubukene bw'inyoga vya kavukire mu bubare bumwe bumwe bw'iyo ntara abarimyi n'abadandaza basigura ko ibihingurwa mwo ivyo binyobwa vyabuze ari nico gituma n'ivyo binyobwa nyene bica bibura naho bibonetse bikazimba bamwe mu bafundi bindi mu baho nyene mu ruyigi bavuga ko imvo nyamukuru ari uko badasubiriza imivyare y'ibitoke aho mu ruyigi twakuri mwenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana
iyo myidogo yabamwe mu biherezo ivyo binyobwa ifatiye hanini kwizimba rimwe n'ikena y'ivyo binyobwa kama z'ubwo n'izindi zihingurwa mu bigori ivyo binyobwa bikaba ahatari hake birenze amafaranga 1,500 mwambiro wa nyuma naye mwambiro hagati na hagati ukaburi ku mafaranga 2,000 cyangwa 2,500 birenga izo binyobwa rero iyo bitabonetse birangira abantu baciye bijukira kunywa binyobwa bikaze biteke mu macupa ya plastike y'amasantilitiro 30 ahandi naho bakaja kuniganira ibyeri bikanatuma abadandaza bihagarara ko mu kubigurisha amafaranga ari hagati 3,500 n'4,500 imvo y'iryo zimba y'ibinyobwa nk'uko abarimyi babyemeza ngo nibura ry'ibitoke bikanywa ku rukanywa rw'ibitoke be nibura ry'amasaka ahingurwamo impeke ikiro kigeze ku 6,000 ndetse n'ibigori nyene kuko atari hake byazimbye cyane ikiro gisigaye kigugwa amafaranga 3,000 mu gihe abajeje intwaro badasiba gusemerera ngo abanyagihugu birinde kunywa inzoga zikaze zimwe mu zikaze cyane zikaba zaranakuwe no ku isoko bamwe muri abo banyagihugu basaba ko boje barashyikirwa n'ibyo binyobwa bya Burundi kandi ubwiciro leta yashinze maze nabo banezererwa kayeri k'i Burundi twashatse kumenya icyo bacyaratumye by'ukuri ibyo bitegwa bihingurwa mu binyobwa bigabanuka ku isoko ababajije mu bafundi b'indimo bakaba bagaruka ku isaza ry'amatongo arimo ibitoke bitarasubirizwa ku byo kuva kuri basokuru abakiri bato bakaba bagomba kubikamisha kandi mu by'ukuri batabyitayeho bagasaba imiryango gufata neza ibyo bitegwa mu kubituturira uko bibereye mbere n'ahari bigwaye bikazugwa bigasubirirwa n'ibya kijambere aho bikunda Muruyigi Pantaleon Ntakarutimana hadiye ndundikiritiya
Pantaleon Ntakarutimana nino kuri iyo nkuru yawe nyene turangije ko makuru yacu nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza ariko abadufatiye mu njahe no mu mvahe yayo ndabibutse ngiyo nkuru zari ziyagize mwavyumvise ko ubushikira nganje butatu bwari bwiyemeje gukorera hamwe kugira ngo ntihagire umuntu numwe asigara inyuma adatanze ko cyangwa itagisi yabwirizwa gutanga mu kigo gijejwe gutoza amakori n'amatagisi obere ni nyuma yaho bigaragariye ko hari abatanga kori banse gutanga amakori n'amatagisi mu mezi yaheze bitwaje gikenye abajeje intwaro muri komine Ntahangwa sagara cha Bujumbura bari bafashe ingingo yo kugara ubunywero 33 bavuga ko utahura bwubahiza ibiciro ku binyobwa by'ingoro Brarudi ni nyuma y'ingingo yafashwe n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi aho bwategeka abajeje turene mu gipolisi gukurikiranira hagufi ibijanye n'ibiciro by'ibidandazwa hagataho rero ishirahamwe riharanira inozi ya buko riva ku tegeko rizoza na karusho mu kubahiriza ibiciro mwavyumvise kandi ko umwe mu banyagi wo mu gacimbiri gihora ni ku mutumba Tengarukare komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura bavuga ko barajishinga nike na ry'amazi rihibonekeza aho bamwe bikora ku mazi y'inzuzi mu gihe abandi bavuga ko baje kuyavoma ku indi mitumba za rero bakagira ingendo ndende nkengurukire kandi na matu yabo na Yesu mfaje mu ngabw'ivyuma Dieudonné Niyonzigamye nabashikirije ndabifuze kubona yamugira umugoroba mwiza ariko amakuru harangiye ibigano kuri radio ndindukiritire bira bandanya.